Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwaramutse neza aho muri hose kuri mikoro Netiene Karekezi ubasuhuza hano i Washington ni ku wa mbere n'isaha kuri buri cyo mu gitondo i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Dutangiye ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru akomeye avugwa ku isi kuri uyu wa mbere.
Mwaramutse nshuti mwese mutize amatwi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije giye kubashikiriza amakuru. Mu gihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokrasi abantu babiri baramaze kwicwa n'ingwara ya Ebola. Umurwi wo mu gihugu cya Libya urwanya ubutegetsi witwa Mistrati wateye akamu gasaba gufuta inama nshingamateka. Umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste mu gihugu cya Siriya waraye urekuye umunyamerika umumenyeshamakuru wari waragize imbohe. Idonido y'aya makuru. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokrasi yemeje amakuru avuga ko hari abantu babiri batowemwo umugera w'ingwara ya Ebola. Felix Kabange Numbi ejo ku munsi wa gatandatu yavuze ko abo bantu babiri bafise umugera w'ingwara ya Ebola. Ejo ku munsi wa mungu kandi umumenyeshamakuru ava mu Bwongereza yanduriye ingwara ya Ebola mu gihugu ca Sierra Leone yaratwawe mu gihugu c'Ubwongereza. Vyari bitekanijwe ko avurirwa mu bitaro vyitwa Royal Free Hospital mu gisagara ca Londres aho ategerezwa kuba ari mu kibanza ca wenyene. Abanyamerika babiri bakorera amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare banduriye ingwara ya Ebola mu gihugu ca Liberia bagaca batwarwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvurirwayo baravuwe barakira. Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu ku munsi wa gatanu vyaratangaje ko abo banyamerika atari bo bonyene bamaze kuvurwa ingwara ya Ebola bagakira. Ivyo biro vyarerekanye amasanamu y'abantu batatu bavuwe ingwara ya Ebola muri Afrika bagakira. Igihugu cya Libya casubiye mu kandi kajagari ka politiki muri iki gihe abagwanyi b'abayisilamiste bahanganye n'inama nshingamateka yatowe n'abanyagihugu hamwe n'inyuma yaho abo bagwanyi b'abayisilamiste bafatiye ikibanza cy'indege cyo ku murwa mukuru Tripoli. Inyuma yaho abo bagwanyi bava mu gisagara mukiri ku kivuko cyitwa Misrata bafatiye ikibanza cy'indege cyo ku murwa mukuru Tripoli ejo ku munsi wa mungu baciye batera akamu gasaba ko inama nshingamateka ya kera isubizwaho. Abo bagwanyi bavuga ko abashinga amateka batowe mu kwezi kwa gatandatu bagize uruhara mu bitero by'indege byakozwe ku gisagara cya Misrata aho ibirindiro byabo byari ku kibanza cy'indege igihe bari kuratana mu mitwe mu kiringo cy'indwi zitandatu n'undi murwi w'abagwanyi bava mu mitumba yo mu ntara z'Intama bariko bagwanira gufata ico kibanza cy'indege. Inama nshinga amateka ikorera mu gisagara cya Tobruk kiri ku bitero igihumbi n'amajana n'amatandatu by'umurwa mukuru Tripoli bavuga ko abo bagwanyi bo mu gisagara cya Misrata ari abagwanyi bakora ibitero by'iterabwoba cyo kimwe n'uwundi murwi w'abagwanyi witwa Ansar al-Sharia umaze kwigarurira ibice 80% by'igisagara cya Benghazi kiri mu seruko. Inama nshingamateka yavuze ko iyo mirwi yose ikwiye guterwa n'abasirikare b'igihugu cya Libya gushika ubu kitarashobora guhagarika ubwicanyi kuva mu mwaka w'2011 Muammar Gaddafi yatwaza igitugu akuwe. Inyuma yaho uyo murwi w'abayisilamiste ufatiye ikibanza cy'indege ku munsi wa gatandatu abagwanyi bazwi ku izina Mistratis baciye batera ama studio ya televiziyo y'uwundi murwi bidacanwaka witwa Zintana maze barasambura ibikoresho bongera bagira imbohe abakozi bakorera iyo televiziyo. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Umurwi w'abagwanyi wo mu gihugu cya Siriya ukorana n'umurwi ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaeda waraye urekuye umunyamerika w'umumenyeshamakuru wari waranyuruje mu myaka ibiri heze. Ivyo bibaye hari haheze iminsi mikeyi uwundi murwi w'intagondwa z'abayisilamiste uciye umutwe uwundi mu munyamerika w'umumenyeshamakuru James Foley. abagwanyi bashikije Peter Theo Curtis abasirikare bishiramwe impuzamakungu acungira umutekano mu mitumba ya Golan ejo ku munsi wa Mungu. Hanyuma abasirikare baraheza bamushikiriza abatetsi baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Qatar nicyo cyafashije mu biganiro byo kurekura umushikiranganji Curtis. Gushika ubu ivyatumye bamurekura ntibiramenyekana. Uyo munyesha makuru Curtis akunda kandi kwandika akoresheje izina Theo Panos ava mu gisagara cya Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umurwi w'abagwanyi ukorana n'umurwi Al-Qaida witwa Nostra Front wamunyuruje mu mwaka w'2012. Uyo ni umwe mu mirwi yo mu gihugu cya Siriya igwanya ubutegetsi iriko iragerageza gutembagaza Leta ya Siriya. Buramatari w'intara ya California Jerry Brown yaraye atangaje ingingo zo mu bihe bigoye ibice bimwe bimwe byo mu ntara yiwe, inyuma yaho kinyamugigima gikomeye cyane kitari bwabonekeye muri imyaka 25 cononeye ibitari bike. Icyo kinyamugigima gikomeye cyabaye mu ijoro buca ari ku munsi wa Mungu, abantu bashika ijana barakomeretse. Icyo kinyamugigima cyabereye mu gisagara cya San Francisco hamwe no mu gisagara cya Sacramento. Ibintu byinshi byononekaye biri mu gisagara cya Napa mu ntara ya California, igisagara kizwi cyane kubera imivinyu ihakorerwa. Amazu atari make yarononekaye mu gihe ayandi yatse umuriro igihe imiringoti itwara gas yacika. Abahinga bazi byinshi mu byerekeye bya nyamugigima bagabishije abanyagihugu baba muri ibyo bisagara ko muri iyi ndwi hashobora kuba ibindi binyamugigima by'ibisigarira bishika 70. Igisirikare cy'igihugu cya Iran cyatangaje ko cyakoroye indege itagira umudereva igihugu cya Israeli isuma urusaku ngo igiye igihe iyo ndege yariko iregera ikibanza cyo mu gihugu cya Iran gikorerwamo ubuhinga nuclear cyitwa Natanz.
Urakoze furayo makuru avugwa ku isi tuyejejeho. Mushobora kandi nshuti mutwumva kukomeza kumva ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa interinete kuri adrese ikurikira www.voanews.com/centrafrica. Mwatugezeho n'ubutumwa bwanyu bwose mwandikira radio yacu @gmail.com. Ku mbuga za Facebook na Twitter mwakumva ibiganiro byacu mukoresheje ijambo rimwe gusa radio yacu. Hagataho kandi mugume ku radio yanyu, ibiganiro byacu biracyakomeza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abakomeje kutwumva rero, tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cya siporo ku buryo burambuye. Turashyizweho muri uyu mwanya na mugenzi wacu.
Mwanamutsinzi uti mwese muri ko murakurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika. Ubu nko muvyumvise ni wa mwanya wa makuru yerekeye sport. Dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ya sport, ariko reka dutangurire mu ntara mu Rwanda aho habaye urukino ruhambaye cyane rwose rwo mu rwego rwa nyuma CECAFA, kino rwahuje APR FC yo mu Rwanda hamwe na L Merek yo mu gihugu cha Sudani. Turi kumwe rero n'umumenyereza w'iyo ekipe umushikiranganji Vincent Mashami, akaba agiye kutubwira ukuntu urwo rugendo rwagenze. Umushikiranganji Vincent Mashami, mbega urwo rugendo rwagenze gute?
Murakoze ngirango ndumwe mu bamumenyereza wungirije, ntabwo ndi umumenyereza mukuru. Kubera ko umumenyereza mukuru n'umuferde witwa Petrovic, ariko nyine turakorana birumvikana. Gusa muri makeya ni finali yari nziza, ni finali yahuje APR na Air Merrick nk'uko mwabivuze. Umukino wari mwiza, uryoheye ijisho. Gusa ntabwo byagenze neza ku ruhande rwacu, kubera ko twashoboye gutsindwa kandi turi mu rugo imbere y'abakunzi bacu, imbere y'abanyarwanda muri rusange, ndetse n'imbere y'umukuru w'igihugu ariko nabona ari nawe mu by'ukuri utera inkunga igikombe cya CECAFA cy'ama ekipe kumara imyaka 11. Anyine byatubabaje ku buryo mu by'ukuri tutashoboye kugana igikombe imbere y'abanyarwanda ndetse n'imbere y'umukuru w'igihugu.
Ekipe APR FC ni ekipe izwi cyane rwose ko ifite ubuhinga bwinshi. Byagenze gute kugira mutsindwe? Amakosa muyashyira hehe?
Ntabwo amakosa dufite aho kuyashyira, ni amakosa ya ekipe yose muri rusange, abatoza, abakinnyi. Nuko twinjiye muri mashi ngira ngo igitego kinjiye minota ya kare cyane yo muri mu gice cya mbere, ku makosa yarabaye mato ariko tutakira ko ishako imigitego ariko igitego cyinjiye ariko ntibyaduciye intege twakomeje gukomeza gushakisha ibyo twakwishyura mita ya mbere yanjye tutarishyura mita ya kabiri umukino wose turawuyobora kugera ku munota wa nyuma navuga ko by'ukuri uyu munsi nabahutara umunsi w'amahirwe yacu kubera ko na ekipe twakinaga nayo ekipe nziza ekipe ifite experience mu marushanwa ya CECAFA muri Champions League ya Afurika ifite n'abakinnyi mpuzamahanga benshi kandi ubona mu by'ukuri abakinnyi beza bafite na experience mu ekipe bagiye banyuramo yose abariko muri rusange twakoze ibishoboka byose twakinnye neza ariko ifirimbi ya nyuma yavuze tutarashobora kwishyura igitego birumvikana ko yari mereke neza yegukana intsinzi
ku giti cyanyu cy'umumenyereza ikigega cy'umumenyereza ikintu kimeze nk'icigwa mushobora kuba mwakuye muri urwo rukino ni nk'iki
byo kwiga byo ni byinshi kuvise CECAFA yatangiye abanyoni CECAFA yaje mu ekipe akomeye ama ekipe yose yazaye mu rwego rw'imikinire yayo navuga ko twigiyemo byinshi kubera ko dufite ekipe navuga ko ivanze ekipe ifitemo experience ikaba ifitemo na jeunesse wako rero abenshi ni jeunesse birumvikana ko bari bakeneye experience ni niveau nziza y'umupira babifuza gukina umupira bifuza kwigamo byinshi navuga ko bidusigiye amasomo menshi cyane ku rwego rwa experience no kubera ko tukujya tubona na ekipe yo hanze tubona ukuntu akina tubona ukuntu byo kuri match ziba zimeze tubyo tugomba gukora ibyo tutagomba gukora nawe ko turatsinzwe nibyo si byiza kuri twegeza tubabaje ariko nanone ni twashoboye kwipima urwego rwacu twashoboye kugerageza abakinnyi bacu twashoboye kubaha ndetse ni experience bari bakeneye ku rwego mpuzamahanga
iyo ekipe inaniwe idashoboye gutsinda kenshi na kenshi abamenyereza barasubira bakaja hamwe bakahura n'abakinnyi ikanabajejwe iyo ekipe ikintu muteganya kugira muri iyi minsi yavuga n'ikihe ku byerekeye ibyabashikiye iyo ntsinzi mwabuze
ni intsinzi mu by'ukuri twashoboye kwakira kandi dushaka kwikuramo vuba kubera ko mbere cyo twabaye desi kubera ko twari mu rugo imbere y'abakunzi bacu imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika ariko twareba imbere hazaza twareba abakinnyi bafite twareba ekipe dufite mu by'ukuri irimo kugenda yiyubaka navuga ko dufite ikiruhuko kubera ko abakinnyi biragaragara ko bananiwe nyuma ya shampiyona kubyerape ekipe nasiyonali tuvuga ko dufite abakinnyi benshi muri ekipe nasiyonali na CECAFA birumvikana ko twari no mu itsinda ritoroshye itsinda rikomeye mu ekipe mu by'ukuri akomeye muri aka karere muri kare de finale twahuye na ekipe ya Rayon Sport demi finale na ekipe ya Police yose ni ama ekipe meza ama ekipe akomeye finale twahuye na Elmerek yose ni ama ekipe mu by'ukuri twagiye dukuraho amasomo birumvikana ko gisigaye gikurikira nubwo abakinnyi ikiruhuko harimo natwe tuba twicara tukareba uburyo twatangira none gutegura imyitozo mishyashya abakinnyi bose bagarutse bameze neza
Vincent Mashami icegera cy'umumenyereza w'ekipe APR FC y'u Rwanda murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
okay namwe murakoze cyane
dukomeze ikiganiro cya siporo tugana noneho mu karere k'ibiyaga bigari mugenzi wacu Désiré Hatungimana aratugezaho amakuru ya siporo n'imikino ari Bujumbura Désiré
ako na kamwemwe karangwa ku kibuga ivyizigiro cyo mu Rumonge mu ntara ya Bururi aho umugwi wa Lydia Ludic Burundi Academique waruhejeje kwirahira message ngozi kuri za penalty zine kuri zibiri iyo ntsinzi ntiyoroshe kuko umugwi wa Lydia Ludic Burundi Academique wagomboye igitsindo message ngozi yari yinjije mu gice cya kabiri cy'urukino gitsinzwe na Enoch Sabumukiza ariko Lydia Ludic Burundi Academique yakini dakwiye kuva ku minota 37 w'urukino kubera ikarati itukura kizafataki yari yaronse ntiyacitse inguvu gushika gahere duhaye indavyi yinjije igisindo cyo gusubiriza kuri penalty biturutse ku ikosa ryakorewe Claude Ndarusanze mu mwanya w'agasunuzo iyo migwi yongewe nta numwe washoboye kwinjiza niko rero gutera za penalty Lydia Ludic Burundi Academique itahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu kigira gatatu mu nkino zine za nyuma uwo mugu maze gukina David Ndikuriyo arongoye umugwi wa Lydia Ludic Burundi Academique kamenyesha ko arakamwe mu mugwi arongoye kugira umuntu ngo ashike ku gikombe ngo nibintu bitoroshe na gatoya akaba ashimira ishyirahamwe Lydia Ludic Burundi ribafasha
twebwe no munsi numunezero kuko muri ku mwakweza yuko twakinye finale tukabura byose mugabura buri mwaka dukinye finale turonse byose numunezero kuri uyu mwaka urumva imana iradushumbushije ku mwakweze twatahanye mu babaro munini
nk'umurongo uyu mugwi utegura umugwi gushikushike ku gikombe igihugu cyoroshe
sigiye kuko cyoroshe n'ubura bize ko umugwi w'umupira nk'umugwi umaze gushika ngaha nka Real Madrid yuko ari umugwi umaze gushika ku bintu binini usaba uburyo bwinshi urumva dukorana nabandi nk'uko ndamba ndabibabwira niho twamwe dushimira dufise ndubu nk'abandi bose boze barafasha nabandi rwo dufise yirishira hamwe societe de Real Madrid kidufashe mu mugongo n'uyu mu manager general Lionel Smerja turabushimira cyane kuko ahanini mu buryo niwe atanga bwinshi atamuntu ariko arabesha
kubera Real Madrid Burundi Academique yamaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina igikombe cha Afrika gihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo umugwi wa Flambeau d'Orest uri mu kibanza cha kabiri kuvaho ukuri wa manota wagirizwa gutanga ibiturire ni uzocuserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo nkuko amategeko y'ishyira mu gihumpira maguru mu Burundi bivuga yuko iyo umugwi utwaye ibikombe bibiri icihiganwa n'iki gikombe cy'umukuru w'igihugu umugwi uzugwa kabiri mu higanwa ari ucuserukira Burundi muri Afrika mu nkino zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo inkino nazo zihuza ubushikiranganje bwose bw'u Burundi muri basketball volleyball no mupira w'amaguru football zigiye gutangura guhera ku munsi wejo Laurent Zeyimana umuyobozi w'inkino zitavangura Sport de Masse muri mugi w'Ufaransa avuga yuko uno mwaka na cyane cyane bazibanda kuraba ingene abiba bohanwa ngo ko bimaze kugaragara yuko harimwo ububeshi cyane cyane mu bakinyi iyo migwi y'ubushikiranganje kinisha
ego ishasha nuko ku rutonde rw'abakinyi bazatanga badushyako amamuka y'abakinyi bashyireho aho bakora bore warongo cyangwa ingisto bakoramo cyangwa bashyire ko nimero z'imitanzi y'amatrikuli kugira ngo bibaye ngoma hereko tuyinyuza tuyinyuze sinjye gusa ni cyuko buri mwaka abakinyi kugira abakinyi bamaze umwaka batakina mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko cyangwa amaguru cyangwa cyangwa football muri ya mafederasiyo bakiramo abakishobora rero gusubira abafaransa bimwe neza amategeko ngenderwa ko kugira ngo ntagire uwo hiyohera ngo ayace inyuma ashyire nk'umukinyi atabire kuri we rero nje tumaze bati ahantu kuhagabira kugira ngo ntagire imanda zose zifatiho kure iryo tegeko riri mu magitwe ngenderwa ko iyo higanwa rihuza ubushahane bwose
mwamenya yuko ubushikiranganje 19 kuri 21 bwiza Burundi aribwo buzitabizo hinyino ubushikiranganje bwo gufatana munda be n'ubushikiranganje bwo Burundi no gufashanya n'ayandi makungu akaba aribwo gwonyene butazitabiryo higanwa muri za nkino z'ugwaruka ziriko zirabera inanjinge mu Bushinwa Thierry ndi kumwe nayo umurundi yaraye atahukanye umudari w'ifeza medaille d'argent mu rurimi rw'igifaransa ku metero 3000 agize umwanya w'iminota 8 amasegonda 6.5 akaba yakurikiye umunya Ethiopia Atomsa Yomif yafashe ikibanza cya mbere Thierry ndi kumwe nayo akaba rero agiye mu banonotsi b'ibihangange b'abarundi bamaze gutwara imidari ku rwego rw'isi yose nka Veniste Niyongabo Artemon Hatungimana na Charles Nkazamyampi kuri ico kirere nyene c'imetero 3000 umwigeme Cavaline na Himana akaba yatahukanye ikibanza cha gatanu mwishira hamwe Komite Nasionale Olympique mu Burundi bamenyesha yuko atletisme mu Burundi ngo yamaze kunaguka kuko ngo abana bakiri bato batangwe kuronka imidari ku rwego rw'isi kubererekana yuko mu misi za imidari ishobora kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tugane mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe ari Kigali mu Rwanda yakurikiranye amakuru ya siporo n'imikino Jean-Claude
muri iki gihe abakunzi b'imikino mu Rwanda cyane cyane umupira w'amaguru bari bahanze amaso irushanwa rya Sekafa Kagame Cup nyuma yaho noneho abakunzi b'imikino bategereje ko championnat y'icyo cya mbere mu Rwanda itangira gusa ariko mu gihe itaratangira hakaba hasigaye ukwezi kurenga abenshi muri bo bashishikajwe no gukurikirana imikino yo hirya no hino ku isi cyane cyane za championnat zo ku mugabane w'Uburayi bimwe mu bigo byo mu mujyi wa Kigali byiyemeje gufasha abakunzi b'imikino gukurikirana ayo marushanwa atandukanye Greenwich Hotel ni kimwe muri ibyo bigo byiyemeje gushyiraho gahunda yo guhuza imikino n'imyidagaduro mbese muri iminsi barateganya iki
banyita tuyishimye Minosa abandi manager wa Greenwich Hotel ibikorwa by'imyidagaduro turi gutegura muri iminsi si bishyashya ni bisanzwe ariko nuko umuntu agenda azanamo udushyashya hari Champions League yatangiye hari Premier League mikino itandukanye dushaka kugira ngo dukomeze gukomeza kujya tuyereka abakiriya bacu n'abakunzi ba b'imikino kandi n'imyidagaduro muri rusange aho tuzajya twerekana matches zose live dukoresheje projector. Ikindi nuko twifuza nanone gukomeza ibitaramo twajyaga tugira mbere by'abahanzi batandukanye bakaza bakabyina live music. Ikindi nanone turifuza kujya dukora amakonseri atandukanye tukareba abahanzi batandukanye bakaza bagakora amakonseri. Turifuza kwegera abahanzi bamwe na bamwe bagiye batandukanye mu gihe bifuza kuronshinga indirimbo zabo za album bakaza tukareba uburyo dufatikanya kugira ngo hano muri Greenwich abantu babashe kujya abakiriya bacu n'abakunzi b'imikino n'abakunzi b'indirimbo n'imbyino babashe kujya baza babone izo entertainment zitandukanye muri hoteli yacu.
Tugarutse ku mikino mukunda kwerekana y'umupira w'amaguru cyane cyane mwibandaho, championa iratangiye, imikino yo hanze iratangiye, ariko tuributsa ko no mu gikombe cy'isi hari imikino mwerekanye. Ese ubundi mwakwibutsa abashaka kubagana ko kugira ngo bakurikirana umupira w'amaguru cyangwa se undi mukino kuri za ekara zanyu, ubundi hasabwa iki?
Ubundi twebwe icya mbere abakunzi b'imikino cyangwa se na entertainment baza muri Greenwich, twebwe baba ari abakiriya bacu, bose baba ari abakiriya bacu. Icyo rero tubasaba ntabwo ari ukugira ngo baze kwishyura, kuko hari sare nyinshi zitandukanye abantu bajya kwishyuramo amafaranga bakareba match, ahubwo twebwe ba bandi batugana n'ubundi babaje muri hoteli baje hari product dusangamo. Ariko nyuma y'ibyo si byiza ko umuntu yakagombye kumva akeneye icyo kurya cyangwa icyo kunywa ngo avuge se ko nashaka no kureba match, ndeka mfata ifunguro vuba njye kureba match. Niyo mpamvu twebwe twazanye kugira ngo uburyo bwo gufasha babakiriya bacu ndetse n'abakunzi b'imikino championa yo mu Bwongereza na Champions League, kugira ngo tubafashe mu gihe baje batugana. Hari aba bavuye mu kazi, hari aba bavuye mu bikorwa bitandukanye, match zimwe dore ko ziba nimugoroba bashaka kuba baruhuka, tubafasha kugira ngo rero baze nibyo bakeneye ya entertainment bayibone, atari uko tuvuga ngo ni sare kugira ngo baze bishyure gusa kureba match.
Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ni ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuba gitangira kumva ibiganiro byacu, mbibutse ko muri gahunda yacu nshya twatangiye guhera mu kanya isaa 12 muraza kumva ikiganiro dusangira ijambo cy'iminota 30 yose nkuko twabasezeranije twaracyongereye. Ni ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Ntimucikwe.
Mu gihe bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika byugarijwe n'icyorezo cy'indwara ya Ebola, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gutanga ubufasha n'inkunga mu guhangana n'icyo cyorezo. Abahanga mu by'indwara z'ibyorezo 50 biyongera ku bandi bari basanzwe muri ibyo bihugu, baritegura kujya mu bihugu bya Guinea, Liberia na Sierra Leone gufasha kuvura, gufasha inzego z'ubuzima no guhangana na Ebola. Bazanafasha kandi gushyiraho za laboratwari zizafasha gupima iyo ndwara no gusuzuma abagenzi bakoresha indege mbere y'uko binjira cyangwa bahaguruka muri ibyo bihugu. Ubwo Amerika yakiraga abayobozi b'ibihugu bya Afrika mu nama hano i Washington DC, abayobozi mu bijyanye n'ubuzima ba hano bagiranye ibiganiro n'intumwa za Liberia, Guinea, Sierra Leone na Nigeria ku nkunga ibyo bihugu bikeneye kuri Amerika. Muri iyo nama byagaragaye ko ibyo bihugu bikeneye ibikoresho byo kwa muganga birimo imiti n'ubunararibonye mu guhangana na Ebola imaze guhitana abantu barenga 1,200. Indwara ya Ebola nta muti cyangwa urukingo ifite. Mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iyo ndwara, abayanduye bashyirwa mu kato. Akenshi Ebola igaragazwa n'umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucika intege, impiswi, rimwe na rimwe kuviramo imbere. Abanyamerika babiri banduye iyo ndwara ubwo bari mu bikorwa by'ubuvuzi muri Liberia bakomeje gukurikiranwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bafata imiti ikiri mu igeragezwa. Biramutse bigaragaye ko iyo miti ikora, bizafasha kuvura icyo cyorezo mu bihe biri imbere. Ibigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo US Centers for Disease Control gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo bikomeje gufasha mu guhuza ibikorwa bijyanye no gupima abakekwaho iyo ndwara mu gihe ikigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga cyo gikomeje gutera inkunga iyubakwa rya za laboratoire.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abatwumva rero mwese mu kanya isaa 12 n'igice turasoza ibiganiro byacu by'uyu munsi. Ariko mbere yo kubasezeraho tubibutse muri make amakuru avuga kuri muri uyu mwanya.
Makuru twabwiye ko umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi yemeje amakuru avuga ko hari abantu babiri batoyemwo umugera w'indwara ya Ebola. Felix Kambange Numbi ejo ku munsi wa gatandatu yavuze ko abo bantu babiri bafite umugera w'indwara ya Ebola. Twabwiye kandi ko igihugu cya Libya casubiye mu kandi kajagari ka politiki muri iki gihe abagwanya b'abayisilamisite bahanganye n'amashyaka y'amateka yatowe n'abanyagihugu hamwe n'inyuma yaho abo bagwanyi b'abayisilamisite bafatiye ikibanza c'indege cyo ku murwa mukuru Tripoli. Inyuma yaho abagwanyi bava mu gisagara kiri ku kivuko citwa Misrata bafatiye ikibanza c'indege cyo ku murwa mukuru Tripoli ejo ku musa mungu baciye batera kamo gasaba kw'inama nshinga amateka ya kera isubizwaho. Tongi kandi turabwiye ko umurwi w'abagwanya wo mu gihugu ca Syria ukorana n'umurwi ukora ibitero vy'iterabwoba Al-Qaeda waraye urekuye umunyamerika umenyesha makuru wari waranyuruje mu myaka ibiri heze. Ivyo bibaye hari haheze iminsi mikeyi uwundi murwi w'intagondwa z'abayisilamiste uciye umutwe uwundi munyamerika umumenyesha makuru James Foley. Abagwanyi bashikirije Peter Theo Curtis abasirikare bishiramwe mpuzamakungu bacungira umutekano mu mitumba ya Golan ejo ku munsi wa mungu. Hanyuma abasirikare baraheza bamushikiriza abatetsi baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twavuze kandi ko buramatari w'intara ya California Jerry Brown yaraye atangaje ingingo zo mu bihe bigoye ibice bimwe bimwe vyo mu ntara yiwe inyuma yaho kinyamugigima gikomeye cyane kitari bwaboneke muri imyaka 25 irangiye cononeye ibitari bike. Ico kinyamugigima gikomeye cabaye mu ijoro bucari ku munsi wa mungu abantu bashika ijana barakomeretse. Ico kinyamugigima cabereye mu gisagara ca San Francisco hamwe no mu gisagara ca Sacramento. Koge kandi turavuga kw'isirikare cy'igihugu cya Iran cyatangaje ko cyakoroye indege itagira umudereva igihugu cya Israel.
Bakomeje kutwumva nk'uko nababwiye mu kanya isaa 12 mukomeze mwumva ikiganiro cyacu cya dusangira ijambo twaracyongereye ubu gifite iminota 30.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.